Ini Radio Isu di Amerika. Isu di Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Abantu nkaba batazi nico bandika. Mukuri turabiyamirije, turiyamirije n'ivyo bandika. Ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mugambi wo guhinyanyura ibizo shingiro no kuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi.
Uyo ni Terence Ntayiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu Burundi, avuga kuri raporo z'imigwi y'ishyirahamwe igerageza kwivanga mu biraba u Burundi.
Guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya sivyo bishobora gufasha igihugu. Harya mu Kirundi niho baciye umugani ngo nta uhisha umwotsi inzira ikwirasha. Hariho ibitariko biragenda neza, abantu bakabibona bakabivuga, jiwe ku bwanje ndumva ko atacaha baba bakoze.
Uyo nawe ni Pierre Celestin Kumana, umushingamateka w'umurunani Amizero y'Abarundi, avuga ko mu gihe Burundi bwataye igikumu ku masezerano y'ishyirahamwe ONU atagitangaje ko Burundi bukogwa ko ivyegeranye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, amakuru yo mu karere. Bamwe mu banyepolitike b'Abarundi ntibakira kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira Abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ku igikumu kuri uyu w'Imana igerekenezo rya 18 ukwezi kwa gatatu. Mu mugambwe se abanyafrodebu batemera n'ubu integuro y'ibwirizwa shingiro bavuga ko ayo matora azoba arimwo utunenge. Ku ruhande rw'umugambwe Iprona, imvugo iranyuranye niyo mu mugambwe se abanyafrodebu. Idonido kuri iyi nkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoreye itegeko rihamagarira Abarundi kwita amatora y'ibwirizwa shingiro kwa 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka, bamwe mu banyepolitike ntibakira kumwe iryo tegeko. Mu mugambwe se abanyafrodebu bavuga ko iryo tegeko baryakiriye nabi. Icegera cy'umukuru w'uwo mugambwe Leonce Ngendakumana abitangira insiguro.
Impamvu ya mbere ni uko iryo tegeko rije guhagarika ibiganiro iyo leta nyene imigambwe ikambe nawo mashyirahamwe bigenga twarimo kugira ngo ingorane zatewe no kugomba kurihindura bikanga mu mwaka w'2014 zive mu nzira, haboneka umwuka mwiza mu gihugu, abantu dusubire kubana neza, twubake igihugu catwibarutse mu mwidegembyo atanyagupfa atanyagukira. Cya kabiri ni uko izo ngorane turimwo zigiye kongerekana, hakaba hari ingingo iri muri iryo bwirizwa nshingiro y'1999 ibuza yuko ibwirizwa shingiro ishobora gusubirwamo mu gihe ritera uruhagarara mu gihugu. Ubu rero turi mu ruhagarara.
Ariko ku ruhande rw'umugambwe badasigana Iprona, imvugo iranyura niyo muri Sawanya Fodebu, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo muryango wa politike urivye inkuru nziza, avuga ko iryo tegeko baryakirije yombi.
Rwo mugambwa badasigana nkuko dusanzwe tubitegeko nuko umukuru w'igihugu turavye uko amategeko abivuga nuko babimenyesha amezi abiri imbere, kandi turavye itariki bavugiye ko nuko bubahirije ayo mategeko. Kindi naco twarasomye yuko ahamagarira Abarundi bose kugira ngo bazokwitabe baba bari mu Burundi n'abari hanze. Twebwe rero mu mugambwa w'adasigana Iprona, uko twamwita ariko abivuze ibwirizwa shingiro twarabikurikiranye kuva bariko bararihinyanyura none munsi.
Icaba baca uburongoye Sawanya Frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi, avuga ko hari kwakoreshwa igikenye kugira iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe basemerera ryemezwe. Ndahakana ariko ko umugambwe arimwo uzitabaye matora. Leonce Ngendakumana agasigura ko muri Frodebu bazigisha gutora oya nkuko yabwiye Ijwi rya Amerika.
Iyo ngingo twaramaze kuyifata, kandi nkuko navuze yuko mugambwe sabanya Frodebu dashobora kwemera ibyo kuzimanganya ibwiriza shingiro n'amasezerano yarusha ko tuzotora oya, tuzokwigisha oya, tugatora oya.
Zoja kwigisha gutora oya mu gihe muvuze aho hejuru yuko bamaze kubagabisha, ntabwo bamufise kumuzova mukurikirana.
Leta ntishobora kutugabisha, ariyo ya mbere yatanguye kuvuga yuko ari ugutora ego. Aha ndaguha karulero umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu niwe aheruka no guserukira iyo leta mu biganiro by'Arusha inguru doto, yavuze ati muri leta tuzotora ego. Aragenda byemanga imakamba, aragaraka byemanga mu rumunge, none woza kumara ndiko ndavuga ibyo leta yatwigije gukora bumpa na gute. Hari wambaje ngo bizatera ingorane, ntumva yuteye ingorane uko bagize na je niko nzogira
muri Iprona. umugambwe uvuga rumwe n'uri ku butegetsi uvugira avuga ko bazofatiya mbere mu kwitabira ivyo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahamagarira gukora urivyo Nkurunziza asanga ko kubona hari ubutumwa buri muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bwarugo mu guseni atamutsi wishibere
ariko ko mu nyandiko yiwe avuga yuko imigambwe n'ubundi cyangwa abigenga bozoja muri seni ni ibintu bisanzwe niko amategeko abivuga nawe nyene kumbure yahamagariye yibutsa somanye n'itegeko rya seni twebwe umugambwe w'abadasigana iprona atwibukije naho nyene n'ubundi twociye
iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu rifise n'ubundi butumwa risaba abarongoye imigambwe abanyepolitike bigenga bakwije ibisabwa n'amategeko bifuza kuja mu gikorwa cyo kwigisha ivyo amatora y'ibwirizwa shingiro kuja kwiyandikisha mu mugwi seni ico gikorwa c'imisi 14 kikazotangura kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu gushika kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 uno mwaka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'umuryango wa Afrika buseruko ya buranishije urubanza rw'umunyarwanda yitwariye igiguciwe avuga ko yarenganijwe umugabo Mpoza yo Christophe ciriwe gufungwa imyaka 10 mu Rwanda yagirizwa gushaka kwankisha abanyagihugu butegetsi buhari bw'u Rwanda umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha niyo nkuru yadukirikiraniye
Umunyarwanda Dr. Mpozayo Christophe yafashwe atabwa muri yombi mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2014 i Kigali mu Rwanda. Uwo yari umukozi w'inama nshingamateka y'umuryango w'Afrika y'ubuseruko mu gisata c'ubuhinga bwo gutumanako amakuru yagirijwe ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kuzana imvururu mu gihugu no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari. Inyuma y'umwaka umwe afunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango Mpozayo yahoze akorera imbere yuko atabwa muri yompi abamuburanira babwiye abacamanza ko uwo mugabo yafashwe yongera buranishwa hawo nyanzwe amategeko agenga uburenganzira bwiwe gutyo ko nayo agenga akareka yase yaho nyanzwe Maître Kimutai Bosek numwe mu bamuburanira
we are saying the idea of holding him for that long actually violates the Rwandese law.
Tuvuga kwikirengwa yamaze afunzwe ataraburanishwa kinyuranye n'amategeko y'u Rwanda. Yafunzwe iminsi irenga 5 atarabonana n'umucamanza. Bisigura ko nibikurikira byose mu rubanza atashingiro bigira. Ikindi ingene yaburanishijwe nta burenganzira yahawe bwo kwerekana ibimukura kwicaha. Umushinjacyaha yaramwagirije yongera bankumubera isura. Ni nka igihano cari kiyezwe ataraburana. Icyo dushaka nuko iyi sentare ibone uko guhonya ngamategeko maze itege ku Rwanda kurikura ubutuburanira ahabwe n'indeshi y'akababaro kuko byatumye atakazi kiwe mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Biragaragara ko urubanza rwiwe ruciye kubiri n'amategeko yose harimwo n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu ciwe.
His trial was unlawful and unconstitutional.
Urubanza rwa leta y'u Rwanda gwogwo siko rubibona ruvuga nyabona ko inzego z'igipolisi n'ubutungane zitari kureka umuntu afise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo agume yidegemvya. Urwo ruhande rwasiguriye sentare ko Mpozayo yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo akore icaha. Rwamenyesheje ko uwo mugabo yakoresheje inzandiko mu kugerageza kwankisha abanyagihugu ubutegetsi hamwe no kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Izo nzandiko ngo nizo yandikiraniye n'abansi b'igihugu cy'u Rwanda. Maître Nicolas Ntarugira umwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri urwo rubanza avuga ko atategeko na rimwe ryaho nyanzwe ahubwo ko hakingiwe umutekano w'igihugu.
We avuga yuko mu byukuri yafunzwe agakurikiranwa akanafungwa mu gihe n'amategeko ariko siko bimeze kuko yakurikiranwe mu buryo kuje amategeko dukurikije itegeko n'ibyaha biteganywa n'amategeko y'u Rwanda icyaha cyo mu byukuri cyo gushaka kugumura abaturage wenda kuri leta iriho ntanaga gukiranwa icyaha kitariho ahubwo gukiranwa ku cyaha kitegeko n'amategeko y'u Rwanda nayo mpamvu mu byukuri yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zifite ububasha nkuko procedure ibiteganya inzego zikurikirana kugeza ku munota wa nyuma kugeza kuri judgment ya nyuma ubwo ya mu byukuri yahamwe n'icyaha ubu ngubu arakatirwa ntago rutubona mu byukuri rero amategeko abarishwe aba y'u Rwanda cyangwa se amategeko agenga treaty ya East African Community ikirebwa n'uwakoze icyaha n'uburyo yagikoze naho uburyo yagikoze mu byukuri kuba aragikoze ari umukozi wa ERA cyangwa South African Community akagikora nk'umunyarwanda kandi akagikora ku butaka bw'u Rwanda kandi akagikora abanyarwanda bityo rero agomba guhanwa agakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda nk'uko yashyizweho na Repubulika y'u Rwanda.
Umunsi Dr. Mpozayo Christophe afatwa agafungwa ni nawo munsi yarahejeje kurekugwa ku bindi byaha birimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha yari yagirijwe imbere mu mwaka w'2013. Aho niho abamuburanira bafatiye mu gushikiriza ko biteye amakenga maze bavuga ko ahubwo uwo mugabo azira imvo za politike. Uruhande rwa Leta y'u Rwanda gwogwo ruvyamirira kure rukemeza ko Mpozayo azira ibyaha wenyene yakoze kugatwe kiwe. Impande zose zimaze gushikiriza aho zihagaze sentare yacishira urubanza mu mwiherero. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Leta y'u Burundi giye kugira icyo shikirije nyuma y'imyerekano yatunganijwe mu makomine yo kuyamiriza icyegeranyo ku Burundi cyashikirijwe kuwa 13 Ntwarante uyu mwaka. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Chris Munezero.
Leta y'u Burundi giye kugira icyishikirije inyuma y'imyerekano yari tegekanijwe ku munsi wa gatandatu urangiye mu makomine yo kwiyamiriza icyegeranyo ku Burundi cyashikirijwe kuwa 13 Ntwarante uyu mwaka. Kukaba nkako umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana Burundi Dudu Diene aherutse gushikiriza inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu ibyo yasanze byaranze Burundi mu bisata vya politike, imibano, ubutunzi, umutekano n'agateka kazi na muntu. Terence Ntayiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara yo hagati, avuga ko yasanze abanyamabanda ari naho yitabiye iyo myiyerekano biyamiriza icyo cegeranyo. Terence Ntayiraja avuga ko uyo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU uri kurivanga mu mirimo y'igihugu cy'u Burundi.
Abantu nkaba batazi nico bandika ni kuri turabiyamirije turiyamirije n'ivyo bandika ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mugambi wo guhinyanyura ibizo shingiro no kuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi. Icyo gihe rero babwohanyanze kandi bibujije ku isi yose muzi yuko ibibazo byose ari byerekeye ubwigenge bw'igihugu n'abene igihugu bacu atabashobora kubavangira.
Kubwa Terence Ntayiraja, icyo cegeranyo cyashikirijwe na Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU w'agateka kazi na muntu ukurikirana Burundi cerekana intumbero ibihugu bimwe bimwe by'abazungu n'abarundi batemera leta bafise yo kuburabuza amatora yimirije kwibwizwa nshingiro.
Mutino ne mbigiye intumbero niki niki bagomba gushikako nagenda mbesha yuko icambere nuko bafise umugambi w'uguhagarika iyo mugambi w'uguhinyanya ibyo shingiro kugira badusubize inyuma nkuko batabishaka. Icyo ni cyambere kuko bacavugamo yuko abantu ngo ariko barafungwa bigisha ngo tora oya oya
subwa mbere kandi subwa kabiri muri iryo shire hamwe muze makungone mu gisata cayo kiraba gateka kazi na muntu hasohoka ivyegeranyo ku Burundi. Leta y'u Burundi nayo ntiyigeze ivyihanganira mu gusohora amatangazo avyiyamiriza imyerekano mu isagara ca Bujumbura no mu ntara igatungana. Murunana meziro y'abarundi umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana abona ko mu gihe Burundi bwasinye amasezerano y'ishiramwe mpuze makungu ONU atacari gikwiye gutangaza ko haba icegeranyo gisohoka.
Guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya sivyo bishobora gufasha igihugu. Neza y'igihugu ya mbere ifatira kukumererwa neza k'umunyagihugu. Hajya mu Kirundi niho baciye umugani ngo nta uhisha umwotsi inzira ikwirasha. Hariho ibitariko biragenda neza abantu bakabibona bakabivuga jyewe ku bwanje ndumva ko atacaha baba bakoze, na cyane cyane ko igihugu cacu kiri mu bindi bihugu usanga carasinye amakonvensiyo amatraite ibipacte international de droit civil et politique. Iyo rero hari bihungabanye muri ivyo nka Nations Unies barafise uburenganzira bwo kugira icyo babivuze ko.
Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana agasaba abatunganya iby'igihugu gukosora bituma mwe n'ivyo vyegeranyo bisohoka ku Burundi.
Hariho ibintu bimwe bimwe biba biriko biraba mu gihugu usanga bashobora gufatirako. Jero nka tera karamo ababa bari mu gihugu baba ariko baratunganya iby'igihugu kuraba ko mu gihugu ibintu byogenda neza. Mugabo nariko mvuga yuko ari twe tubaha ivyo bakorera ko kugira ngo baronke ivyo batwagiriza. Nk'akaruro nk'ubu uye nko muri Tangara bariko barafunga abantu ngo bafise ifoto ya Gwasa Agato. Hari abakuru b'imitumba bariko barakugwa kubera bari mu runana mizero y'abarundi. Twere niho tugira duti imbere yo gutunga urutaka abandi umuntu yobanza kiraba akisuzum.
Kwigine kezige chumi na gata tuzu kwezi kwa gata tu muru yu mga kwa wimbi wina chumi numunani umukuru umugwi ujejuwa matohoza kuburundi dududien ili ya shikiriji na manguru ya onu ijejuwa gateka kazina munu kukuwa ichegiranyo chanyuma gishikirijwe kuburundi iwi sataji ya politike umutekano ubutunzi imibano na gateka kazina munu bitigeze biteri mbere muri make akaba yashikirije ko ahenshi ahubwo vyateye vyunyuka mu mabanda Krisi Munezero ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Chati ijwi rya Amerika Washington DC kumagenekerezo y'icyenda na cumi y'uko kwezi kwa gatatu abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi barafashe ingingo yo kugena President Pierre Nkurunziza imboneza nta yegayezwa y'uwo mugambwe umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu ndwi iheze maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo yamara batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko iyo ngingo ifite intumbero yo kugumiza President Pierre Nkurunziza ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose mu kiganiro cyo mukanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kuri icyo kibazo na Professeur Libera ntibashira kandi na Professeur Paul Nkunzimana hamwe na Professeur Deogracias Nkinamira reka dutangure twumviriza Professeur Deogracias Nkinamira ku nsiguro aha iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi
ndiraza ko ari ikintu cyoroshye cyane umugambwe imigambwe ngaha mu Burundi irigenga yose kandi irafite amategeko yo gukurikiza ingene umugambwe witwara n'ingene utora abakuru babo birasanzwe bisanzwe ndiraza ko bisanzwe cyane iyo ni ingingo y'umugambwe nibaza ko atakindi gishasha kiri ngo kigitangaze ikibi nuko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mbwa byo abantu bashobora kwibaza ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ibyo ashaka kandi nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ingingo ifashwe n'umugambwe ya l'interieur du parti donc nta gitangaje kirimo
ku bwanyu rero nta sano rihari n'amatora yimirije Kampala mpaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu 2020
oya kuganje n'ukuri nta kirimo kandi gituma atakirimo nuko mu bisanzwe mu mugambwe barafite ukuntu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari ukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bica ku murongo bikurikiza amategeko
reka duhe n'ijambo umushyira ntahe ntibashira kandi Libera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambwe ku butetsi niye Libera
risiguro iki mu Kirundi cyangwa no mu Gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo y'ukubaka y'uguteza imbere igihugu ivyo navyo bigaserukira nivyo mu vyumviro canke mu majambo canke mu nyigisho canke mu mpanuro ndotanga karorero mu Burundi nk'umugano wa Rudoviko kwa Gasore murazi mwese ijambo yavuze iprona heje gutsinda iryo jambo yavuze nuno munsi riraca rirumvikana rivuga ivyuno munsi ariko rahetse imyaka irenga 250 arivuze nshaka gutanga karorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura kazoza kugwaruka kw'ico gihe n'uruzokurikira icaka binovuga ntayegayizwa ntayegayizwa no kuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwama ari mboneza muri umugambwe wiwe no kuvuga tawundi mu umugambwe ashobora kuba ingome imboneza nkuyo iziguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko sivyo no munsi tufashe ngahera muri 2002 n'indwi igihe time mu nyororo watwara mu mugambwe CNDD-FDD yari integuro y'ibi byose turabona no munsi aha sivuze ingene vyagenze mu bihumbi 2010 sivuze ingene vyagenze mu 2015 ubu rero ko himirije ibi vy'amatora ibwirizwa shingiro tukaba twimirijwe n'amatora mu 2020 nibintu bisanzwe c'est tout un processus uno munsi rero bamugize imboneza ariko rero turaje kubigaruka ko kusiguro imboneza yuko atari imboneza dufatiye ku byumviro ku majambo avugwa kubikogwa
hari mushere ibira hariho ivyashikirijwe n'abagumya banga umugambwe CNDD FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimwo kuvuza kubuntu abafaso nibibungenze eka abanyeshure baje amashure mato mato bakigakuri gusa izo singingo zotumwe umugambwe nazo uwo mugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari mboneza
hariho abashakashatsi benshi bagize vyegeranyo barekana yuko ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo fatiye mu gisata c'indero abavyeyi uno munsi amahera batanga ararenge kure cane amahera batanga ko minervale
egome professeur Nkunzimana namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo muha isiguro iyo ngingo yo kumugena prezida kugira ngo abe imboneza ntayegayizwa y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD
ego makoze twebwe ku mugambwe president Nkuru nani turabona yuko iyo ngingo ijanye n'uko umugambwe uringanijwe n'ukuntu ubona ukuntu kugira imigambi yayo n'ukuntu itwara igihugu ariko umugabo icyo navuga nuko uko umugambwe umwe wese utegekanije uringanijwe utereza kubahirizwa nyawo umugambwe ubibona uko kazi uko ari uburenganzira bwayo bwawo ariko mugabo ivyo ntibive ibintu vya leta kuko muri iki gihe none siko muri iki gihe areze mumwanya utari birebire rwose guverinoma irinjira mu bintu vy'imigambwe nyango nta muntu umwe atazi ukuntu muri iyi minsi hari imigambwe myinshi usanga yagabuwemo ibice bingahe ugasanga abantu ariko bari imigambwe bidoga avuga yuko guverinoma yabatwaye umugambwe n'ibindi ivyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakenewe yuko mu gihugu imigambwe ikora igakora nk'uko iyo ngene ivyumva ikiringaniza ngene ukuntu iyo migambo ivyumva amategeko yayo iyo migambo kandi igenderako akaba n'ikindi kibazo kandi abonaye ko ndavuga yuko ivyo bitoba n'ibitoba vya leta bitoba biriko guverinoma itoba vyinjiramo bizeye kandi n'ikindi kibazo cerekeye rayifite kuko umva iyo guverinoma igiye kwinjira mu bintu vy'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu vya leta ivyo bica bituma igihugu gisambuka jewe nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka bibiri ari demokarasi politike akaba na demokarasi sosiyale ubu ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ifise ngo nyakuri ya mbere nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu itari nyakuri cyangwa ugasanga umugambwe umwe urimo ibice bishya bitanu bitandatu indwi ugasanga amasosiyete sivile ni uko nyine ugasanga mu masendika ni uko nyine amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko amasendika afise uruhara mu byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu kurwanya agateka n'inyungu z'abakozi bakaba n'ibindi bibazo byinshi byerekeye liberté de presse liberté d'opinion ibintu ivyo ni byerekeye yuko abantu basabwa kugira inama uko babishaka uvuga rero yuko icyo kibazo mabajije cyerekeye imboneza ntegayezwa cyenda navuze yuko ivyo umugambwe ubibona yuko bigira uko umugabo ashobora kubigira ariko umugabo ntikibe ikibazo cya leta ntikibe ikibazo cy'igihugu kibe ikibazo cy'umugambwe wonyine gusa
icyo ni ikibazo tuzogaruka ko ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umuntu wanyu w'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe Peter mwiriwe neza izina ry'ikirundi ninde
Itaraki
egome muri hehe
Gitega mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayegayezwa y'umugambwe duga ku ijambo ikibazo cy'imvira Yego.
Ingingo twakora ishimwe cyane gose kuko umugambwe wose ufite ibintu bitunganiza uko abaheza ukabona yuko wowe bigenewe barikwiye cyane twagwanya gucurabishira kuko twagerageje kuraba mu makuru y'uko wose bamaze gutwara Burundi nta wundi mukuru w'uko bamaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'uko bacupye inkuru nziza yakoze ntigeze riboneka aho tumara imyaka hafi cumi irenga turi mu mahoro umuntu yitembereza agira ntika icyo kimwe cyose akiriwe nko byema twarabishimye cyane kuba baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo ko yari arabikwiye hanyuma abo bandi nabo babyara nka sinzi icyo babyankira nk'aba nibaza yuko ahubwo nabo baraba neza igituma babyara kuko twebwe turabibona
Amerika tudihe ijambo Professor de Gracias Ntamiragire ico avuze ku byo mushikirije mu kanya gatoye cyane rwose
yego cyane nje ndakunyarukiriza mu by'ukuri nibaza yuko ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu uwo ari we wese ijya avuga urabona nka Libera yavuze ngo aravuga icyari kimboneza aravuga icyari cyo ntayegezwa yego n'uburenganzira bwiwe bw'uko abyumva mugabo nibaza ko ngira ngo aheruke Burundi kera urabona iyo avuze ati nka rwagasore ibyo nta misi yamaze mu Burundi bari bamaze kubona yuko ahageze baci bamutwara ubwo nyene na Nkurunziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ibyiyumviro byiwe kugira rero ibintu byo umuntu ariko aravuga ngo ibigeze ngaha ngo ibigeze ngaha iby'ukuri n'ukuri n'ukuraba iminsi tumaze igera ku myaka 15 hafi ukabona ko ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukunda abarundi bumva ibintu ukunda abarundi bumva ukuri ugacona ko ari ikintu cyahindutse iyo rero Libera ariko aravuga ibintu byo mu 2015 byari kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyo mu Burundi byatanguye kugorana mu 2010 gusa hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu Peter yahejeje kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati ni ingingo nziza cyane kandi iba mu mugambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi byimbizo nabivuze kare murabuye by'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa
reka duhe n'ijambo Libera ntibashira kandagira icyo avuze ku cimbiro cyashikirijwe na Peter Itaraki mu kanya gato
Peter Itaraki icyumudo bivuga ko nuko atamahoro ariho no tanga karorero ngiranuzeye Peter ntavyazi canke ntaravyumva witwa Simon Bizimana yoba yarayapfuye kubera yatotejwe uyo Bizimana akaba yanze kwiyandikisha mu matora ndakarorero ntanze aho sinirwa ndavuga impunzi z'abarundi kuri intwaro ya Peter twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi byahunze hanyuma rero urumva Peter aho yihendera no kuko bavuga ko ari amahoro nta mahoro ariho
yego reka duhe n'ijambo Professeur Paul Nkunzimana agica avuze nawe nyene kuvyashikirijwe na munywanyi Itaraki Peter mu kanya gatoyi cyane
yego murakoze Fredy yereke imigambwe ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko umuntu wese kubera iyo ngingo yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko ishobora gutandukira guverinoma bigatandukira leta nje navuze ku bagitangura yuko ibyonye byoba ibyo mugambwe gusa mugabo ntifatire bifate leta ntibifate guverinoma ntifate imigambwe nkuko ibintu bimaze imyaka itari mike biba ego ku by'ukuri bonjeje imigambwe ego imigambwe idafise abanywanyi idafise abayirongoye ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise mugambi wo kugira ngo demokrasi iyo demokrasi politike nariko ndavuga iyo demokrasi politike ntihabe kugira ngo habe intwari y'umugambwe umwe gusa ibyo nabyo ntibishoboka narongwe imigambwe nabo nyine benshi barakinye nacyo gituma baca babahendahenda bakabaha ibyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe
Radio Sud America Washington DC ibiganiro twa tubafite kuri sahani wigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazel Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha mwari kumwe na Fidele Niyongabo twashimire yose mwese kuba mwaduteza amatwi tubatumira kuwandanya mwumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.